Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Patrick Mitabaru.
Mwari wanyu mwebwe mwese mukurikira Radio Nzamba gateka kawe sangu ikaze mwana makuru mu Kirundi. Radio Nzamba mudukurikira ku mihora ya internet makuru ndahera kuri zino ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ashiramwe arenga ibihumbi munani niyo yigenga mu kazi kayo ka misi yose ko gushikiriza uko gateka ka muntu kifashe mu Burundi. Ibyo biri mu ijambo rya rayishikirijwe I Geneve ku cicaro cy'ishyirahamwe mpuza makungoni kijeje agateka ka muntu n'intumwa y'u Burundi. Iryo jambo rikaba rinegurwa n'abo mashyirahamwe yafuswe na leta akorera mu buhungiro murakurikira Pacifique nahazwe arongoye Fokode. Ibyarira by'abantu bane harimwo umwana akiri muto byatowe kuri uno wa gatanu mu kazu ka sugumwe ikabyabereye ku mutumba wa Ruhehe wa komine ya Bugabira ni mu ntara ya Kirundo nyine urugo akabageze mu minwe y'inyamira mabi. Ibihugu bikwega amaguru mu kwirinda ikiza cha COVID-19 ngo bishobora kuzogira ingorane zo kuronswa urucanco mu gihe bitokusubira ko ngo bije mu kumurongo w'ibindi bihugu byo ku isi bikavugwa n'umuhinga Kome Konakuza nonose ibijanye n'indwara zandukira mu karere k'ibihugu vya epfo ya Sahara adumutoke ku bihugu by'u Burundi na Tanzania mu bihugu by'akarere k'ubuseruko bwa Afrika kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Inasaba kubw'Imana no watuma amajwi abashikira amashirahamwe arenga ibihumbi munani yigenga niyo ari mu Burundi kandi ngo akorera mu bwigenge ntangere. Ibyo byaraye bishikirijwe I Geneve mu Buswisse na Table Nova yaserukiye u Burundi mu nama ijejwe agateka kazi na muntu muri ONU mu gihe yariko hashikirizwa icegeranyo kijanye n'ukuntu agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi ariko Pacifique nazwa arongoye ishyirahamwe Fokode n'umwe amashyirahamwe yafuswe mu Burundi atera ivyatsi imvugo ya Table Nova ahavuga ko ari kinyoma cy'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bihaye gushikiriza ku rwego mpuzamakungu ni nkuru tubaza parfum d'assigana.
Le Burundi compte plus de 59 radios, 7 télévisions qui tous travaillent librement.
Uyu ni Tabu Renova kuri uyu wa kane imbere y'abagize inama ijejwe agateka kazi na muntu muyoni aho yari kasigura ibijanye n'agateka kazi na muntu ukuntu kifashe mu Burundi. Uyu aserukira Burundi mu ishyirahamwe ONU ati mu gihugu amashyirahamwe arigenga bikwiye kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi.
Mu bijanye n'uburenganzira bwo kuja hamwe mu mashyirahamwe, Uburundi bufite amashyirahamwe arenga ibihumbi umunani adaharanira inyungu izo arizo zose n'amakoperative arenga ibihumbi bitatu. Tubibutse ko hari abahungutse ku bushake bwabo barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri kuva muri imyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Icyo ni ikimenyetso kitabesha ko amahoro n'umutekano byagarutse hamwe n'ukwizerana hagati y'abarundi n'ababarongoye.
Iyo mvugo ya Table Nova ibonwa nk'ikinyoma cyambaye ubusa na Pacifique nini nahazwe arongoye ishyirahamwe Fokode rimwe mu mashyirahamwe menshi yafuswe na leta y'i Bujumbura. Aha agatanga akarorero k'amashyirahamwe yafasha Abarundi atakivugwa mu gihugu.
Kuvuga ko mu Burundi hari umwidagenzo ntangere, kuvuga ko mu Burundi hari amenyeshamakuru bidegembya, hari amashyirahamwe yigenga yidegembya, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nibaza ko nawe nyine ahejeje kubivuga ageze mu cumbi iwe mu nzu iwe atangura kwitwenga. None ya mashyirahamwe mu Burundi yahora ahanye agati ya kazi na muntu twahora twumva uyu munsi yagiye hehe? Ligiteka no tuyifata ko ariyo yatanguriye amashyirahamwe yigenga yose mu Burundi cyane cyane ahanye agati ya kazi na muntu. Mbega Ligiteka uyu munsi iri hehe? Mbega APRODEHASHE yahora igendera abapfunzwe ikagirerekana amabi akoregwa mu minyororo y'u Burundi? APRODEHASHE yoba iri kwikorera hehe? Mbega rwa runani rw'amashyirahamwe yigenga FORCE uyu munsi ruri hehe? FOKODE iri hehe? N'ayandi n'ayandi mashyirahamwe bariko bakorera hehe?
Pacifique nini nahazwe asigura kandi ko ubwinshi bw'amashyirahamwe bidasigura na gato ubwigenge bwayo. Kubwiwe na Table Nova ubwiwe nyene nta bwigenge afise nk'abandi Barundi bose yashitse mu gihugu cy'u Burundi.
Amashyirahamwe arashobora kuba ubuhojojo bwayo akaba amashyirahamwe atigenga agira mu kwaha ku butegetsi. bena yo yuko anavuga societe civile yo yuko anavuga mashira mwe igenga yo ntuyaharura na tabu renova wenyende wumba yuko anavugira hariya ntashoboye kuja mu Burundi kuvuga ivyumviro vyiwe bitandukanye n'ivyo gutegetse gushaka ejo bo mwikira umwana bonyuruza na se na nyina ariko tabu renova akaguma numye ntavuga kwiperereza ryanyuruje abantu biyiwe kobera kubivuze ucugira ingorane akarero gatoyi ni nk'izi manza aherutse kuducira ehe turagenda duhamagara abavoka tukabasaba ko bajya kutubariza gusa madosi batwishura bati nitwemera kubibafasha ibyo bintu tuzohitamo kimwe no gupfa cyane no kubasanga namwe iyo mwahungiye natwe tugahunga ico gihugu ninde yobesha ngo kimwe mwitegenze
tubibutse ko kuri uyu wa kane i Geneve mu Swisse mu nama igihe twagateka kazi na muntu muri yoni urongoye umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi Dudu Diene atariye umunwa mu kuvuga ko agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa mu Burundi n'inzego z'umutekano abakozi biperereza hamwe n'ugwaruka rw'imuntu ya kure rwa SNDFDD
mudasigana rero kugira ibintu bihinduke mu byerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi kuti bizova kuvyegeranyo vama bitangwa n'umugwi wa nijezwe amatohoza ku Burundi ngo bizova ku Barundi bwabo bazohaguruka bakagwa bakabwira ubutegetsi bw'igitega ko butobandanya bona ko Burundi ari igihugu bwafashe n'umuheto bishikizwa na Federico bamvuga inyumvira arongoye unani sefor arusha ni nyuma yaho umugwi wa ONU ubishikirije kuri uyu wa kane i Geneve kwa gateka kazi na muntu kifashe nabi cyane mu gihugu cy'u Burundi Federico bamvuga inyumvira
iyo raporo yarishikirije twarayumvise aho mu byukuri anegura ko naho haje ubutegetsi bushasha habaye amatora hakaza ubutegetsi bushasha yuko kubwiwe atakiwe na kimwe cyahindutse yuko umukuru w'igihugu mushasha mu byukuri avuga amajambo meza yerekanye imigambi magomba kurangura atari kugeranije n'ibyavuzwe ukaraba n'ibiri kubirangukwa kuri terrain kurubuga kwa politike kurubuga gose kw'igihugu urabona yuko mu byukuri nta kintu kimwe gisa n'icyahindutse izo nama si imwe si zibiri za maziba kandi ntibyigeze bituma leta y'u Burundi ihindura inyifato yayo burya leta y'u Burundi guhindura inyifato yayo bizovana n'ibintu byinshi si bigusa by'ibihano by'abanyaburaya harakwiye yuko n'abarundi bo nyene igihugu cyabo kiriko kiratabagara bakura hasi bakavuga bati none karashizingani ngo nuko mwagwanye ngo nuko mwitwuko ngo nuko mufise igisirikare igihugu cacu mu gitabagaza gushika ngaha abarundi bonye babwiza kuvuga bati oya oya gezaho kuko turakeneye kazoza k'abana bacu turakeneye yuga bana bacu bazobamwo kandi bakakibamwo bari hamwe kandi bari mu mahoro kandi bari mu iterambere urumva rero ibyo ni abarundi mugabo abanyamahanga barakomindura uko bashoboye ariko n'abarundi bo nyene babwirizwa kwicara bakavuga bati oya birarenza urugero gezaho
mujanywe naho n'umutekano bisigarira vy'abantu bane harimo umwana kiri muto cyane nivyo vyazuwe mu gatondo kuri wa gatano mu kinogo cy'akazu ka sugumwe katari kagikora bikaba vyazuwe n'abajeje intwaro n'umutekano ku mutumba wa Ruhehe wa komine ya Bugabira ni mu ntara ya Kirundo kuri ugo gwitwa Joseph Mutima onawe akabari mu minwe y'igipolisi odas nimbona
abo bantu bane bazuwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu mu kinogo kiri mu rugo rwa Joseph Mutima umugabo w'imyaka 60 ni ku mutumba Ruhehe zone Kigina komine Bugabira mu ntara ya Kirundo bagizwe n'abagabo babiri umwana akiri muto hamwe n'umukenyezi muri abo bane bazuwe muri ico kinogo hashoboye kumenyekana umukenyezi yitwa Josefa Mukagwa Gatare yamaze hafi imyaka 2 umuryango wiwe atawuzi irengero ryiwe uyo nawe akaba yamenyekanye kubera abana biwe bibutse impunzu yari yambaye igihe yabugwa irengero amakuru atandukanye apa kuri uwo mutumba akavuga ko abo batowe ibiziga bo bari bagiye kwivuza kwa Josefu Mutima uwo nyine batowe ko ibyo biziga kuko wasanzwe ari umufyikirizi bikavugwa ko ariwe yoba yaragandaguye abo bantu muri kino gihe Josefu Mutima akaba yaciye afatwa n'igipolisi
ni gute twokarabe iminwe mu ntumbero yo kugwanyikiza cya coronavirus no gukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimara n'iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ijyari biri ngombwa gukaraba iminwa igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye, rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Ubunama kura janye ni kiza cha COVID-19 ndangu yugu biliko bikwega maguru mu kwitabira urucanco rw'ico kiza ngo bishobora kuzogira ingorane muri kazoza. Izo nazo ni nko kuciribwa umukenke n'ibihugu n'ibindi bihugu kukura abantu bishwe n'ico kiza kandi batopfuye iyo baronswa ugo rucanco no kubura imfashanyo kuko batifatikanije n'andi makuru mu kurwanya kiza cate isi. Ivyo bivugwa na komeko nakuza umushakashatsi mu ndwaro ngara tandukira musi y'ubugaragwa bwa Sahara kadukurikire kome konakuze.
Hari ibihugu bigikwega amaguru canke bicijijanya akamaro k'urucanjo rwa COVID-19. Umuntu agiye kubiraba ubwo rucanjo ruja ku bihugu nka byose rwatowe rwihuta kugira ngo rutabare abantu ku isi, harimwo kugabanura impfu, kugabanura n'abagwara n'abaja mu bitaro, harimo kandi no gusubiza ubuzima busanzwe mu bantu. Birumvikana yuko abantu bitigira babona ibintu cyo kimwe, ibyo n'ibisanzwe, ariko turavye ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu rirahimiriza cane ko ibihugu vyose bironka incanco, mugabo ugasanga hari amareta avuga ati twebwe ivyo ntibituraba, nibatura incanco zibiduhanze nka malariya, nka sida n'ibindi. Ugasanga rero biciye biba urusobe, abanyagihugu barabuze ukuri, barabuze aho baja. Vyogenda gute mu gihe ivyo bihugu bidacaje abo bantu babo hanyuma ugasanga basigaye inyuma? Ivyo ntibizogaragara kuko numva rero muri ico gihe ibihugu bitagiye muri uyo mugambi wo kucanca birashobora guhabwa akato, ni ukuvuga nko mu kazinga ka vyonyene aho usanga batazoronka ingene bahanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu canke baja buca imbibe kuko bazoba babaza ivy'urucanco babibure. Hanyuma ugasanga rero mbere n'abaza gukora imigambi y'iterambere muri ico gihugu barondera ntibaje kuba ico gihugu bazovuga yuko kiri mu ico kiza, bumva bo baguma mu kiza abandi bariko barakivamo. Hanyuma ica kabiri ni uko abanyagihugu b'ico gihugu bashobora kubyura imyigaragambyo bakavuga bati twebwe abandi bagiriwe ibihi, twebwe natwe turazingamiswa. Nibyo twarabibonye mu ntango igihe igihugu ca Brezil catangura mukuru w'igihugu akavuga yuko ari ibisanzwe abantu baguma mu kazi uko bisanzwe. N'ikindi kiboneka cyane ni uko hashobora kuboneka impfu z'abantu zishwe na COVID-19 kandi batopfu, bigaca byerekana yuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bw'ibyo bihugu budakora kurera abanyagihugu mu gihe bariko barapfa kandi bishwe n'indwara zitobishe mu gihe babonze injanjo. Ikindi nacyo kigaragara ni uko hashobora kuba kugabanura imfashanyo amakungu hamwe n'ibyo bihugu. Kubera iki? Kubera batifatanije n'abandi mu kurwanya ikiza cya ku isi yose.
Umuhinga komeko nakuza akabivuze mu gihe isi yose ikirondera incanco z'abanyagihugu ku isi kugira bakingigwe ico kiza. Mu Burundi umukuru w'igihugu akabamenyesheje ko ugo rucanco rudakenewe. Tukibutsa ko Tanzania n'u Burundi ari byo bihugu bitigenza neza mu karere k'ibihugu by'akarere bigatunga urutoke n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rijejwe amagara y'abantu ku isi. Ubunaho inkuru ya nyuma y'ano makuru kuva kuri uyu wa kane, isoko nkuru yo mikambi ya Nyarugusu yarugawe n'abajejwe ikambi aho mu gihugu cha Tanzania. Bamwe mu mpunzi bakavuga ko ari uruhombo runini kuri abo kuri bo, bakabona ko iyo ngingo atatindigamije atari gushaka ko bicwa n'inzara ngo bikunde bemere batahuke ku nguvu. Umviriza umwe muri bo yavuganye na Radio Inzamba agateka kawe.
Ingaruka ntizobura zitegereje kubuhaba kuko bafashe ingingo nyene yo kugara isoko nkuru mazuru yose yarubaye isoko nkuru kuko yahuriramo Abarundi, Abakongomani, aho naba Tanzania nyine bapari nyuma nyuma y'itambi bakinjiza bitandatu byabo aza kudomira muri Afrika mana rumpa abantu bagiye mu gahoro n'ubwo bumvi kuwa gatatu batangaje yuko kuwa kane yo kubitarema ingaruka nini cyane kuko abantu benshi ngaha anaho akanyungu katwari kesi abantu benshi bari bafunze cyane cyane no kwisohokera urabona kurima ntibikunda mu itambi bishobora kuca inyuma y'itambi bivuze kurima abo bantu rero kugira ngo barabe ingene bubaho barabe ingene buronka ukuntu bwo gufungura kuko bamwe hasi kubera igitanga ifu yonyine n'ubushobora gufata ngira ku gitanga igitangura biragoye kumugira inyuma ishobora gutunga umuntu rero nk'ubu bazamutse kubwira niyo ngunga niyo barabishobora kubona tomati zengarenga indagara utwo tuntu two tuza barahindura none bisoko ry'ubugawe urumva abantu bashobora kuza muhira urumva abafana bafunze urumva kwifumbereza nyine inzara hariho abadashobora kubyita imfungurwa kamu itanga nta mu itambi rero bamaze kubugaga isoko urumva bisireho inzara ntishobora kufatika umwanya wabo nta mahungu rero bigasa bituma abantu bihebura cyane bagasabira ikamo kugasaba kutugende dufunguke nta kundi urumva bavuga ati ni gupfa no gupfa
ubu rero akaba ari umwe mu banyagihugu b'abarundi bari mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusuni mu gihugu cya Tanzania akaba ari no kuri we nciye nsozera ko ano makuru amakuru ariko mukurikira kuva ino saa kubw'imana ari mu buhinga bw'ivyuma mukamwe ariko mwashikizwa na Jean Patrick Mitabaro umugoroba mwiza mwese naho butaha